Kerero Jeffrey Mutagoma ngari kumwe kuri mikro reka mbasezereho ngira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi duhiriwe duhishe ko turi kumwe n'abashinga ntabijunja bazi cyane rwose kahise ku Burundi.
Reka tubanze tubasabe batwidondore dutanguriye kuri ambasaderi Isidore Mbayihaga.
Ni Umurundi w'umunyamwaro. Apotre ambasaderi Mbayihaga Isidore hanyuma umukozi w'Imana kandi akurikiranira hafi ubuzima bw'igihugu nibaza ko ibyo byaba bikwiye.
Namwe Patri Desire yamuremye ndazi ko muri muri Leta Dolome professeur muri université ariko mubyivuge
ngengira urabimenyereye ni Patri Desire yamuremye yaze mu bwoko bwa nokuri no kwiyunga hanyuma abantu musasanguzi mu byerekeye ibya politiki abankurikirana n'ubuzima bw'igihugu.
Murakoze cyane rwose.
Uyu munsi tugiye kuvuga cyane cyane ku bwicanyi bwabaye mu Burundi cyane cyane mu gihumbi 1922. Ubwicanyi bamwe bavuze ko ari ihonyabwoko, abandi bakavuga ko atari ihonyabwoko. Ubwo bwicanyi butahereye icyo gihe bwasubiye no kwandanya muri 1988 ukaba bwarasubiye kandi mu gihumbi 1993. Ubwo bwicanyi kenshi na kenshi bwaba bushimikiye ku moko. Nashaka rero abashinga ntari turi kumwe mugire icyo muvuze kuri ubwo bwicanyi mu Burundi bufatiye ku moko. Ku bwanyu mubona Abarundi bamaze kugira intambwe mu kuvavanura niyo nyifato yo kwanka bagenzi babo kubera ubwoko canke imitumba bavako? Reka dutangurire kuri Patri Desire yamuremye.
Injyana mu Burundi kandi zitarenze ariko zitora umuti mu bwihe turimwo. Uguti mbega isoko ryavyo nibihe nibaza ko ugiye kuraba kahise ku Burundi uko kagiye kamera zagiye cyane cyane zigira imizi kubera ibintu cyo kurenganya abana abandi bishingiye ku moko kandi amoko mu bisanzwe no kongera ngo umutumire wa gatatu ataje atanasigurise kuko burya abantu iyo bavuga ururimi rumwe baba ari babo. Mugabo kandi na cyane cyane uca usanga ari injyane zagiye ziba kubera ubutegetsi bubi bwajyanishije Abarundi ukabajyanisha ngira ngo bamwe bamwe mu kubaha inyungu zijyanye n'icyo bibaza ko bari abana babo bakazibimba hanyuma hagaca haba gushaka gukumirana gukumira abandi kukavyara no gushaka kubambura n'ubuzima. Nibyo mbona kandi umuntu akavuga ati none mbega hari aho byari bifatiye noneho byabifatiye ngira byabifatiye kuri gutunganya umugambi wa politike utaba umeze neza uhagaze mu guteranya abana abandi ngabo kandi bifistimizi ikomakomeye n'ingene ubukoroni bw'i Burundi bwagenze icyo kimwe turacyanacyibagira kuko ababirigi bataraza n'abarundi bacanamwo kubera ikintu bitangwa abahutu abatutsi abatwa. Abarundi mwese yavuka va mu muryango azica zokora hanyuma umwami agatwarira u Burundi kandi umurundi basakabazi yuko ari umurundi igihugu ciwe ashobora no gupfira kandi baravyerekanye gihe abadaji baje ni igihugu mu Burundi batinjiyemo nkuko binjiye mu bindi abarundi bararwaye kubera uburyo buke turatsindwa ngo twaragwaye kandi twagwanye iminsi itari mike kuko bavuga bati iki gihugu Imana yaduhaye ariyo Mana y'Abarundi inguke tukiterezwa gukingira hacaza rero bazara mwako gatima cyane cyane ababirigi bakibazara mwako gatima ugukumira urabona amateko yagiye aza abasanze abatware bava mu miryango yose bacatangira gukumira imiryango imwe imwe aho turi mu gihugu cy'amajyaruguru 1995 hanyuma hageze muri za 42 na 45 ahasigara abazungu bumva yuko bahaye ubutegetsi bafashe umwami babatutsi gusa. Mugabo abarundi ntibigeze bavyibagira kuko baciye babaha igihano mu gihe cy'amatora, maze batora uwo mugambwe witwa Iprona ari umugambwe w'ubumwe bw'abarundi watwagwa n'umwana w'umwami, kuko bavuga bati umwami w'Uburundi uretse yuko bamurenganije ababirigi ntiyigeze aturyaryaye.
Ego namwe ambassadeur Isidore Mbayihaga, mwihweje ubwicanyi bwatanguwe muri 1972 bukaba bwarabandanije muri 1988 eka no muri 1973 eka n'icuka coba kitaramira neza eka ukwizerana hagati y'amoko atandukanye mu Burundi. Kubwanyu ibintu byifashe gute?
Namwe uko bashimira ku butumire mwaduhaye, nongera ndamutsa umusaseredoti Desire muri gatego rusange ikiganiro, ngira n'abari ko
barahora cyane mbaha
ndagwa imiryo nyakubahwa. Eto nariko ndavuga rero kuko nyakubahwa muzaseredota bivuze mu by'ukuri ikibazo cy'ubwoko umuntu acinjiye mu mizi nk'uko yatanuwe kubivuga, kubwira abantu bikwe yuko bafise ubwoko budasa nuko bavuga ururimi rutari rumwe badasangiye imico, ndetse usanga n'imfungurwa banafungurwa usanga ntibakunda zimwe. Ariko ugiye kubiraba mu gihugu cyacu uko bimeze, ururimi ni rumwe ugasanga n'imico ni imwe bivanye n'akarere umuntu abaturutsemo. Icyo cyerekana yuko rero ikibazo cy'amoko cyabaye ikibazo cya politike abantu bari bagishingiye ko kugira bagabura Abarundi bashobore kubarongora cyangwa kuba gufata ubutegetsi babugume ko bishimikije izo ndyane. Rero nk'uko yabivuze murabona ko igihe abakoloni baza Abarundi murabona yuko bagwanye, kandi mu kugwana ntibiciyemo amoko. Igihugu cyose cyahagurukiye rimwe, ingabo z'umwami ziragwana kandi zikagwana ziri mu bumwe bwazo. Mugabo rero murabona ko abazungu bahavuye bashobora kubyumvisha abantu yuko mu Burundi hariho ubwoko, bamaze no gupima amazuru y'abantu. Rero nk'uko mwabivuze nibaza yuko ni virisi ituruka ahandi idaturuka mu Burundi. Mugabo murabona yuko yahavuye ihekura Burundi mu bihe tangabo bitari bike nk'uko mwagiye mubivuga guhera mu mwaka w'1972 ugacushira ko 88 muri ntega na marangara n'ubwenda na gatatu. Ibyo rero nibaza ko abantu bakwiye kubyumva, si kibazo cy'amoko, ni kibazo cya politiki. Ariko nubwo bakivuze gutyo ni ikintu cyafashe uburemere butari buke muri politiki. Murabona yuko nk'uko pati yabivuze abantu binyereje inyuma y'ubwoko mugabo atari bwo ahubwo ari ubutegetsi bubi bugomba kumara abantu bantu kanaka bitwaje yuko ngira baba badasangiye ubwoko mugabo kugira ngo bigumize ku butegetsi. Rero nibaza yuko uno munsi mugiye kubiraba nk'uko mwavuze muti hoko wiki ibyo babigeze amajya hehe, jewe ndemeza neza yuko mu Burundi Abarundi bamaze kubitahura bose yuko ikibazo cyatumye Burundi buguma busesa amaraso ya bene bwo si ikibazo cy'ubwoko, ni uruhendo mugabo ugunyegeje inyuma y'ubwoko. Ariko ahanini warabona ko ari imbo za politiki. Nibaza yuko uno munsi abantu bagiye kubiraba bariko barabihinyura mu moko yose ayo yitwa moko, ariko barahinyura yuko ikibazo Abarundi bagize kugira ngo babure ababo mu rugero rungana nk'ukuri aho kitabaye ikibazo cya politiki cy'ubwoko, ahubwo cyabaye ikibazo cya politiki.
Murahurije mwese ku kintu kimwe ko amoko mu bisanzwe nk'uko azwi muri anthropologie cyangwa kwitwa amoko mu Burundi, mukaba muvuze kandi ko kenshi na kenshi ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi byavuye ku karenganye n'ubutegetsi bubi. Muri mwihweje murabona ko Abarundi benshi bamaze kwitahura ibyo Abarundi baciyemo muri iyo myaka yose bimaze kugirwa umuziro cyangwa ibintu bishobora kubaca mu ryahomeka kandi Patiri Desire yamurenze
ikubonye aho amaso anyereka ibyo mbona Abarundi umunsi babayeho imanza bagira ndabona neza, kandi nonavyemeza yuko urundi ugeze kunambwe ushimishije kugira koko umurundi wese umbe ko ari umurundi arashangwe ashaka ku umurundi umujiji ku umurundi ivyo bazanye byo mu butuko umurundi ivyo bazanye ivyo umutuzi ngabo ndabona uko ibintu biko ragenda barundi bakora na koko arabarundi basubira kuri kagatima kwa cha gihugu gihagaze ku Burundi gihagaze ku mwami gihagaze no ku muntu no kubaheza bakakirongora barongorera abarundi ariko na vyama byera ngo de yabuze bamwe bamwe bashobora kuguma bakiri muri iyo ngendo abona bo nta kindi kibatsinda gisindwa nabo barundi benshi bazobereka yuko ivyo barimo atari byo amasage ahageza ndaba abarundi baramaze gushika ku ntambwe itomoye yo gusubira kubona ku Burundi ari ihanga rimwe abarundi basangiye uburaro n'uramuko mugabo ko bagifise intambwe nk'umuri ikomeye yo kwisuganya mu iterambere ry'igihugu nomba n'uyu munsi abarundi bageze ibindi bisigaye n'ibindi bibo uyu munsi n'ivyo becho nibintu nabyo n'ivyo bibyo bivya politike by'abantu baba bagitaba bacibaza ko bogerageza gusubira kumanipira niko navyita kumanipira akogatsi katakibaho mugabo uyu munsi mbonye abarundi bageze n'ukuri abarundi bari kwariyubaka mu bumwe nyabwo ushingiye kukuri
Ambasadere Mbayihaga namwe uko niko muyibona urundi ruramaze gusimba imanga ntuzosubira muri bwa bwicanyi bwahitira muri iyo myaka yose twavuze
burya icyari kigoye cyane kwari ukumenya ukuri kubera ababaye muri ayo mahano benshi ntibakiriho mugabo ugiye kuraba ingene abarundi buye bari kubarerekana ingene ukuri kwabyo kumeze ubuye abantu baramaze gutahura ko ikibazo cyangwa umwanzi w'umurundi atari uwo badasanga ubwoko ahubwo cyane cyane ikibazo kigoye muri uno munsi nibaza ko ari nacyo kizotuma ibyo bintu byibagiranwa burundu nuko hakiriho igikorwa gikomeye cyo kuvura ibikomere by'abantu bakomerekejwe n'icyo cyago cyitwa ubwoko bwahekuye imiryango murabona ko abantu babyibukira byabaye kubera byarakomerekeje abantu mwazi yuko ubuzima bw'abantu bwahatikiriye abantu bagahunga igihugu abantu basanga basahuwe amatungo yabo bagakena kandi bari barakoze ibikorwa byo kwibeshaho rero nico uri kuraba indongozo ziriko zirakora cyane kugira ngo berekane mu by'ukuri icyo kintu kigiye guhamba ikibagiranwa abantu bagafata intango nshasha y'ukuja imbere mugabo murabona ko mu by'ukuri nk'uko pati yabivuze imanza zihari ingene abantu basabana bageni ingene abantu bagabirana ingene abantu banyumana nk'abajya ari umukabari barabibona byose nkunda kujyaho cyane n'ingene abantu usanga baganira mu manama atandukanye urabona ko ikintu cerekera ubwoko bariko baracaka uburemere ahubwo icyo muri iki gikoye ni ukuvura abarundi bakomerekejwe n'icyo kintu kubw'ibi bikomere byabo byume hanyuma abarundi baraba imbere kandi ndabona ko bishoboka kubera indongozo zacu uhereye ku mukuru w'igihugu murabona yuko bariko baragwanya ikintu cyose ubiza abarundi mu moko babereka ikintu gikenewe ko ari iterambere ko umwasi mubi w'abarundi ahari n'inzara umwasi mubi n'ubukene nicyo gituma ubona ko rero ubahanganye cyane no kuvura ibikomere mbwa abarundi benshi baramaze gutahura ko ikibazo cy'ubwoko cyari ikibazo cya politiki cyo kubagabura kugira ngo Burundi bwame muri ko burakomere burabura abantu hanyuma ari ikindi nibaza yuko kizokorwa mugabo ntaramenye impamvu kitahava ni mu byerekeye ibi bintu byitwa amashyirahamwe mpuzamakungu ya ONU n'ahandi murabona yuko nubwo ubukoloni bwavuyeho hari ibihugu byakoronijwe mugabo iyo amakungu agomba kugira bivuze ko bavuga ngo barafise abapare babo babanza kubazwa ibyerekeye icyo gihugu ugasanga nk'ibyo Burundi biracyabazwa ububirigi muri Nations Unies kandi Burundi bwarikuki icyo rero kwicara kuko n'ubundi ibyo bitavuyeho waba uburyo ari iyo mbuto ntashobora kuyirandura kandi akiri karayigomba kuyikamije rega ntaraheba aracabona ko menga hari ibyo agishobora kugira ngo akore cyangwa atware mu gihugu
acishije muri baba handi bari umuti ndakusubuga umuti bari uburozi bwinshi bagomba kubafasha byo muri cyo gihe bari uko nishano bishano iyo shano kwiba rusaro riragoye mugabe ico mbona n'ukuri nkuko umusaza docteur rivuze ahantu mu kibana abantu babana aho babagiranira imanza ingene abantu bariko baraganira ubona ibyo bavuga byerekeye igihugu n'umubano wabo nta kintu cy'ubwoko kiriho ubwoko bubi ndama mvuga minsi yose ubwoko bubi buzokwana butuma ibihugu bidatekanye ni ubwoko bubi bwitwa inda kuko ugiye kubiraba uno munsi abantu wanashaka urashaka gusanga umuhutu w'umunsi avuga ati jyewe mwasi wanjye ugasanga nuwo basanga iyo bwoko ugasanga umwazi w'umututsi uno munsi ahunga cyangwa avuga ati niba azongerera nabi ugasanga
n'umututsi
yerekana ko ikibazo cy'amoko niso kiratahurwa yuko atari ikibazo nyamukuru ahubwo n'uburozi abarundi bariye
muravuze ko hariho utwigorotse ko turakogwa kugira ngo abarundi bose bapfundike umutima w'ukundana gushira imbere umwe ariko mwavuze kandi ko hariho n'akandi kagwi k'abantu batarajijuka patiri Desire Yamuremye abarundi bakora iki canke leta bakora iki canke ubutegetsi bakora iki kugira ngo bujijure n'abakiri muri iyo nzira mbi mwavuze y'ukuryanisha abarundi canke kuguma babiba indyane z'amoko hoko gwiki
nibazo ko icokogwa cyo ba mu nzira zibiri inzira ya mbere nabonye n'ubwabo biraba bakimuri bona ivyo bintu kubona yuko atacu bimaze kacacho ataho vyo bageza ica kabiri biri mu bijanye nk'umbore ni yabivuze pastor Mbayahaga mu bijanye n'ababizanye bashobora kubandanya babwira abantu ko ari ibintu byo ugasanga rero arabibaza ko hari inyungu babikoramo babyubakiyeko abo rero abo nabo nuko bamenya ko abarundi babahinyuye ko abarundi babahinyuye bakamenya yuko abarundi ibyago byabashikiye barabizi barabonye umuti wabyo barabonye amakosa babikoreyemwo ku buryo batosubira guha intege uwo wese yokwibaza yuko agira abacanishemwo kubera izo ngorane z'amoko nta burya nta hantu na hamwe ibintu bagiye batubesha abantu cyane cyane b'abanditsi b'abazungu bumbure n'abarundi bamwe bamwe bakurikiye nta muntu wavuga ko ubwoko budasa n'ubundi kubera ngo umwe ngo ari muremure ngo afite inzu imeze gutya kandi bavuga ururimi rumwe niyo uravye no mu muryango nta bantu basa kandi bava mu muryango ukavuga umuryango barundi ukuri ibyo abo bantu rero nibyo Pastor Mayahaga yavuze hari ibikomere byabaye binini bikeneye kuvugwa hageze ngira ngo nibaza ko abarundi kugira ngo ibyo bikomere bivugwe nuko umwe wese mu mutima wiwe mu muzirikanyi wiwe yiyumvamwo ko nimba afite igikomere yogikira kugira ngo ajyane n'abandi ku murindi w'ubumwe n'iterambere nk'uko byamye kuri ba sokuru ko ntitwigeze twumva aho ba sokuru bagwanye cyane bagakubitana cyane bakishyurana nabi ko icyo kintu bita ubwoko abantu barashobora guharanira inyungu n'izi na ziriya ku mwami kugira ngo umuntu yironke itongo ku mwami aronka ku mwami ibyo biba mu bihugu byose mugabo nawe byigeze zo mu Burundi imbere y'uko abakoloni baza yuko hari abantu bigeze bapfa ubwoko bigeze bapfa imiryango n'imiryango igiye uyu munsi rero abarundi batangiye kubinyura akaba ageze kwa batarabinyura nabo babibona ababikamisha bazogumaho kuko urabona ngo dufate kuko dute oke icyo ikikubwira igihugu cyane agakime ahomba gisaba iki ukaba gutingira mvuge yuko bangiriye ibi nacyo ikavuga ko igihugu tuguhungiro vuga ko uteza kuba ko byagenze gutyo nicyo rero gikeneye kuza na dinamike y'ipatriotism gikeneye kuza abantu bakumva yuko bari mu gihugu kimwe naho byona mushikira ubuhungiro bakamuha cyane n'izindi nyungu bakazi bakavuga ati nta baciyemwo kandi babimaye bwa
ariko ambassador bayahaga umwihweje ukuntu ibintu byifashe n'akagwe mwavuze k'abatari bake babandanya kubiba amacakubiri ikintu cyokorwa kugira ngo ako kagwe canke abo barundi bashobora kuba atari bo bari mu rwi munini mu barundi kugira ngo nabo nyene imitima yabo hinduke bashire imbere umutima wo gukundana ubukungu bumwe n'abarundi bavukanye babo ibintu byokorwa kugira ngo iyo mitima yabo ihinduke n'ibyo
nasomye muri Bibiliya avuga ngo mu gipfu naho gisekurira mu isekuru ubupfu bwacu ntibwonoka mu Kirundi baraduga ngo mugongo mutinde wamuheka wuhekuriye rero nagomba kuvuga ari uko mu bisanzwe ako kagwi ni gato si kaniniya cyane kandi mu by'ukuri uravye uburozi bariko barya bakagomba kugomba kwama bariko bene wabo bateranya n'ababanyi n'inshuti n'abagenzi bakabashyiramo ibyo by'ubwoko aharini urabona yuko hari ibintu byabaye nka bimwe numva ngo niravaje do servo umuntu agakunda igihugu kirino kiramutotereza bene wa gusunda uko yopfunda ikiwabo na bene wa rero uko biri kuyagenda no munsi nibaza ko n'intambwe iri kirategwa kandi aboneka n'indongoze kuko iyo ubwoko icana ayo macakuri y'amoko mu ndongozi atabirimo muri programme zaba tabirimo ariko harimo zikigisha abandi ziti ibyo bintu ntidusubire kubyumva sibyo ugasanga umukuru w'igihugu yamara imbere avuga ati ikintu cyitwa amashakuri y'amoko mwikokomore mucire kure n'igisubire kugaruka sibyo mu nzego bakorana ugasanga baragira kugendera bene igihugu babereka ko icyo kintu bavanwa nacyo bakahumuka amaso bakabona yuko icyo kintu ari ikintu cy'ikiterano kumwe usanga umuntu yaje kubibamwo ubwango mu bantu bantu bikundane rero ikintu gikomeye ni uko abantu n'ubwo yoba ari umurundi mwene wacu agifisa ku gatima kandi tukaba tubona ikintu cyakoretse muri igihugu imitima igatabagurika abantu bagahunga bagati byabo abandi bakagwa mu gahinga ntibatahe ugasanga ni ngorane uwo muntu ukiwumuha amatwi hanyuma y'igisigaye ni uko umubwira uti reka kuko nimba wabaye icyitso cy'ubugomba kutumara twebwe turi mu birindi kuko urabona uno munsi ugiye kuraba umukuru w'igihugu n'abandi bamufasha baratubwira bati ubwoko bwacu ni umurundi ama igihugu kiza imbere umuntu wese yikenura byo mu bikorwa by'iterambere nyakubahwa Frederic cyangwa ariko batwumviza abandi nagira ndakubwira yuko abandi iyo bari mu bikorwa by'iterambere bafite ibyo bakora nta mwanya wo kwiyumvira iby'amoko bagira iyo abantu bafite ibyo barya nta muntu yanka mugenzi we wavuye ngo ujya no mu ntaka mu gihe atangwane zo mu nda afise nico gituma ugiye kuraba umuhutu n'umututsi bahuriye mu kabari bose bafise amafaranga barinda bava ibyo atabyo bavuze by'ubwoko bwa bihanira irembo bakajya inyama bagataha umugabo wanashaka iyo abantu bageze ahantu usanga umuntu ataco yiha uwundi nawe avize icyo yiha hari agashabu gashobora kubyuka nayo wanguaniza agaca bibiraho nyine ati wanyimye kubera n'umunaka mu gihe abantu bose bafise ibyo sibyo ikindi cya kangahe nagomba kuvuga ni uko abantu boraba abana bariko baravuka uyu munsi nagira menyesha abantu nabatangarize ko mu myaka mike iri imbere icyo kibazo kizokwimara cyonyine kuba ugiye kuraba abana bariko baravuka ntibagire ubwoko ibyo bariko baravuka ni bimwe bavuga bati usanga umuntu yarongowe n'umututsi kandi ari umuhutukazi umuhutu yarongoye umututsi abana buno munsi bariko baravuka uno munsi ubona bariko basa n'abarangiza n'amashuri ya imanite ugiye kubabaza iby'ubwoko ntibagira namba rero nibaza ko abantu cyane cyane bubifata nk'icigwa kibi cyabaye muri kahise cyo kurwanya hanyuma ibyo twatakaje kubera icyo kintu cy'ubwoko tukahariha kwiruka mu bikorwa by'iterambere nicyo cyonyine kizodukuramwo nibaza yuko ibyo bizoheza bigahera kuko abarundi benshi nka 99% baramaze kubona yuko iby'ubwoko atari ibyo rwarundi
yego Patrick Désiré yamuremye hari ibimenyetso byaba byerekana ko ubutegetsi biba amacakubiri cyangwa nk'uko bikunda kwandikwa bimaze minsi byandikwa mu binyamakuru hari ikintu cerekana imigambi mibi ubutegetsi bwa ofisi ku bwoko kanaka cyane ku wundi
ubutegetsi bwa Burundi na ngiango na washa ngiango na washa na washa nabakamisha yacitse nakamisha imaze gucika kandi uwo cyangwa gutore
leka icyo kibazo
mu Burundi nubari wese yubibona yuko bitabaho nta muntu numwe ari karatotezwa kubera ibyo bintu nacyo ndabona kuko mbere unabibonye ingene abarundi biyumvikanye n'amategekari ibyo nibyoba mugabo nyimba hari abantu bibaza ko ukamisha kuvuga ijambo nk'iryo ari byo byubaha ibyo bashobora kuronka barashobora kubivuga mugabo ivyo yahuya mu Burundi cyo ndabiravye ndabibona nk'inkuru kuko cyo ndigisha muri kaminuza ndaraba abana nigisha ingene bari kumwe ari bamwe bakora ibikorwa umuntu aba yabahaye bita matepe ndababajije cyo nigisha andrologie politique ndababajije inivyarin bahagari karavuka umurundi rari giya najegera iyo jegera unugira nicyo uvuka nabibonye ahantu byanditse sinaruze nicyo sinaruze nicyo mvuga aravuga nicyo isoshiki kesi ucho urundi bari karavuka
reka nicyo kibazo
tukwiye ubuzima bwa misi yose mu kazi masengero amajambo abategeka bavuga nabyo bintu bihari ubwabo kandi nta n'uwo udashaka kumva kutumva
ego mereka nicyo kibazo nyine tukibaze ambassadeur Isidore Mbayihaga
bo murakoze cyane kuko yewe nsa n'uwari yamaze no kugomba kucishura kuko nk'uko mubivuze umuntu arashobora kuri ibyo yitoga ko akidoga ibitari byo nibaza yuko nk'uko pati yabivuze nta muntu yovuga uno munsi ngo jewe ndiko ntotezwa muri iki na kiriya kubera bamboye ubwoko ibyo ntabyo mbona hanyuma gituma bitanashoboka none ega no kurara n'ingindi gihugu kiyobowe ugiye kuraba igihugu kiyobowa n'umuganga watsinze amatora uwo muganga watsinze amatora uno munsi ugiye kuraba abafatira kuri ibyo bya moko abatutsi benshi niyo bari sibyo ugasanga umwe abaye perezida uwundi abicegera ciwe hose mu nzego z'uteka igihugu gushika mu z'umutekano zo kwivuna abanzi ku buryo ata muntu yuva ngo jeze inzego zagiye ngo zintoteze jewe sindimbo oya mugabo nk'uko pati yabivutse hariho umuntu avuga ati je nta yindi karata nimwe ngifise nkina nuvuga ikiye kubera na wa muntu yadukoroniza bitubamwo abyumva ko kandi akeneye nabo guma babivuga kumbure yo mfasha nanjye nkazoshika ku cyo nifuza ariko mu bisanzwe ugiye kubiraba n'ibya bindi uwo byambwiye ategera buri uwo byankana mugabo uko bimeze uyu munsi ihimiriza ryose rihari navuze guhera ku mukuru w'igihugu gushyira ku butwari inzu cumi abantu bose bigisha ubumwe bakigisha umuntu kuba umurundi igihugu imbere no kuri komite y'abantu batanu ku mutumba nyakubahwa Frederic nta komite n'imwe muri ubu Burundi hari igizwe n'ubwoko bumwe ibindi mvugo rero abantu niyo bagiye gutora cyangwa bagira gute urabona yuko byatabyo bashira imbere mubwo abantu bakibivuga bariho kubera babona ibyo bohomba cyangwa babona ati ibitu bikoresheje byotuma tutibagirana n'ubundi abantu bakaguma badufasha bakibaza yuko kumbura umunsi umwe bose bakaronka ubutegetsi biciye muri ibyo bya moko ibyo bibaza yuko ari ni nka bimwe byo kuri marima nk'uwaca indara ku murango ibyo ntibigishoboka
Ambassador Isidore Mbayihaga murakoze cyane rwose ku kanyamwa hari radio Ijwi ry'Amerika kuri ibi bibazo byose nkora mutima ku Burundi n'Abarundi
ndabakengurukiye kandi ndakengurukiye n'uwo twasanga ikiganiro ndakengurukiye cyane
ndashimiye Patrice Désiré yamuremye ku kanya mwatoye kugira ngo mbuganye ni radio ijwi ya Amerika kuri ibibazo ikomeye cyane rwose byerekeye Burundi.
Murakoze cyane radio ijambo mbe nk'ubu bwoko bwanjye namba yahaga uwo bovuga ko ari turabarundi.
Turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangire ijambo.
Ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye, nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi, mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti